Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 13 munyonyo n'umwaka w'2025 kiti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru nkuru zikurikira. Hari umunyagihugu watwi ku izina rya Theophile Ntunzwenimana wo muri komine Kayanza atabarizwa n'umuryango wiwe aho bavuga ko ariko azira icyaha cy'ubusuma atakoze. Bavuga ko yahagaritswe ku itegeko rya Fokirere wo mu Kayanza, bagasaba ko sentare isubiramwo imanza ya nguzi yomurenganura kuko ariko azira ubusa. Imidogo ni yose mu bakukuruke bo muri komine Matana bavuga ko umukuru w'igihugu atakurikije ibyo yabemereye akirahira aho yavuze ko agiye kuborohereza. Bavuga ko babayeho mu buzima bugoye n'arindi ibiciro by'ibyankenerwa byaduze cyane. Tukiri nyene ngaho muri komine Matana hapukwa ikina ry'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Barudi, basaba musandiri wa komine Matana gukora ibishoboka byose kugira ngo icyo kibazo gitoregwe umuti kuko ibyo binyobwa babikenera mu birori bitandukanye. Aya n'ayandi ni mu kanya samika.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri www.nzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa abegereye Theophile Ntunzwenimana umunyagihugu wo muri komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera, baratabariza uwabo basaba ko yorenganurwa akareka gufungirwa ubusuma atakoze. Ni mu gihe abakoze ubwo busuma kandi bari batanguye kuriha ibyo bibye baherutse kurekurwa ku itegeko ry'umushikirizamanza wa sentare nkuru ya Kayanza. Basaba ko sentare yiyungururizo n'umugwi sendihashe boshiraho umugwi ukora amatohoza yigenga kugira ngo kuri kuje ahabona inkuru ya Bonfise Niyongere.
Theophile Ntunzwenimana abo mu muryango bavuga ko ariko ararenganywa afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu Kayanza kuva kuwa 30 gitugutu uyu mwaka, mu gasho akaba yasanzeyo irakozera wone na Nkurunziza Zefere yari yashengeje imbere y'ubutungane bagizwe ubusuma mu ihoteli y'igihozo n'umushiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogi de Rurema. Abegereye umuryango wa Ntunzwenimana Theophile bavuga ko bitumvikana na gato ingene abantu bari bashengejwe kubera ubwo busuma banatanguye kuriha ibyo babwirizwa ko bibye. Umushikirizamanza wa sentare nkuru ya Kayanza Isaac Niyingabira afadikanije n'icyariho cy'uwe Frederic Ruribikiye se n'umushingwamanza Eraste ndiho ku bwayo baciye barekura abo bantu babiri bagirizwa ubwo busuma. Abegereye umuryango wa Theophile Ntunzwenimana bavuga ko nk'umunyabigega w'iyo hoteli yari yatabaje ubutungane abuha n'ibyemezo, ariko procureur wa Kayanza akavuga ko yamusuzuguye ngo kuko izo nyandiko aho kuziha procureur wa Kayanza yazihaye procureur akukira sentare isubiramwo ya Ngozi, ari nako guca amufunga amwagiriza ubusuma no gukoresha ubwizigirwa nabi ibyo bita mu rurimi rw'Igifaransa vol qualifier et abus de confiance. Nkuko isoko ryacu mu butungane mu Kayanza ribimenyesha, urwo rubanza rufite nomero RMP 2944-7RF. abegereye umuryango wa Theophile Ntunzwenimana bavuga ko ariko ararenganywa, bagasaba umushikirizamanza arongoye sentare isubiramwo imanza ya Ngozi gukurikirana hafi ico kibazo maze hagakorwa amatohoza ataho yegamiye uwagiriwe n'icaha agahanwa hakurikizwa amategeko. Basaba kandi n'umugwi w'igihugu je yateka akazi na muntu CNDH gukurikirana hafi iyo dosiye ntihabe akadenderezo. Kuri ayo makenga yose uruganda rwa Hadi Nzamba agateka kawe twagerageje kurondera procureur wa Kayanza Isaac Niyingabira kugira ngo atange umuco kuri icyo kibazo ariko nitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendano.
Urakoze Bonfils Niyongere. Abanyagihugu bo ku mutumba Nyabucugu zone Buhinyuza muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza baridogera abajejwe intwaro barongoye komine Buhinyuza ya kera ko batigeze bitaho iterambere ry'uwo mutumba nko kubaka ishure ivuriro n'ibindi nk'uko bari baravyemeye. Basaba umusantiri wa komine Muyinga Amede Misago kubakomorera uyu muhango bari barahawe haheze imyaka n'iyindi. Ni inkuru ya Jean Jorge Kibogora.
Bavuga ko haheze imyaka myinshi bemerewe iterambere rifatiye ku nyubako z'amashuri, amazi meza, abanyagihugu bo ku mutumba Nyabucugu muri zone Buhinyuza komine nshasha ya Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Kubera ubwo bukene bw'amashuri bwibonekeza kuri uwo mutumba, abana babo ngo baja kwiga ku yindi bitumba aho baja bukimyonga, ibigora cyane abana bakiri bato mu gihe cy'imvura. Abanyagihugu bavuga ko bishika abana babo bakarara mu yindi mihana aho baba basindara kubera imyonga bajabuka iba yuzuye. Iruhande y'ubwo bukene bw'amashuri hiyongera ko ubukene bw'amazi meza nk'uko bivugwa n'abo banyagihugu. Musaniro wa komine Muyinga Amede Misago arahumuriza abanyagihugu bo ku mutumba Nyabucugu ahavuga ko umwitwarariko w'iterambere bafise wumvikana. Uwo mutegetsi akemeza ko ivyo basaba bazobironswa mu kiringo cy'imyaka itanu iri imbere.
Inzamba
imidogo n'imyishi makukuruke bo muri komine Matana iri mu ntara nshasha ya Burunga bidogera umukuru w'igihugu bavuga ko atakurikije ibyo yabemereye akirahira kurongora igihugu aho yavuze ko agiye kuborohereza mu buzima babayemo. Abo bakukuruke bavuga ko muri kino gihe babaye mu buzima bugoye cyane kubera ibiciro by'ibintu byankenerwa nka byose byaduze ibiciro. Basaba umukuru w'igihugu kwikubita agashi agashira mu ngiro ibyo yemeye. Ni inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nk'uko bivugwa na bamwe mu bakukuruke bo ngahe Matana ngo bari biteze ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abakomorera umuhango yabemereye agishika ku butegetsi mu gihe yaraje kubashikiriza musitanteri mushasha, ariko ngo bararindiriye amasahera mu nzira.
Twebwe abakukuruke bo muri komine Matana mu ntara ya Bururi uri Kigali Burunga bamaze n'iki tugeriwe n'umukuru w'igihugu aranabyishikiriza musitanteri wacu mushasha. Twari tugiye ko twebwe abakukuruke umukuru w'igihugu aduha inyishu ku kijanye n'ibyatwemereye bishyikira ubutegetsi, ariko ararahira imbere y'abarundi n'amakungu atwemerera yuko ati mu bintu ugiye kwihutira bya mbere ku bijyanye n'abakukuruke tugiye kutobarosa agashahara kangana na kumara mugeze ko mukiri ku kazi twararindiriye ko byoja mu ndyo turahebuwe. Ariko ntitugendera ngahe Matana naho twari tugiye ko turoswa umuco icyaba cyatumye turajya mu ngiro turakibura,
bakamusaba ko mu gihe atarashyira mu ngiro ibyo yabemereye ko yogerageza akagabanya ibiciro by'ibyankenerwa kuko ngo bisigaye byarabaye umurengera.
Twebwe mukuru w'igihugu nta kintu kimusaba ubu mu gihe ni bibi cyaje mu ngiro n'abaratugabanya ibiciro by'ibifungurwa n'abaragabanya ibiciro by'igitoro na ni moto aho aho rugenda ku bihumbi bitatu bagera ku bihumbi munani, ikiro cy'umuceri kibugwa amafaranga ibihumbi irwi, iniforome n'amakaye y'abana ntawe ubivuze. Rero nta hatigira yacu kiwe mukuru w'igihugu tufashe turagusabye mu gihe ibintu bitarajya mu ngiro batwemereye nukuri wa tukugabanya ilichiro ilifungu kwa utukugabanya ilichiro ilitoro kwa tuwari mbile kujo watu kwe mbile lidoja mbile nara handi tuwana kuri kwa tudosha dosha hakudu chindu gende gali vikingo chua hawe atacho udushikieko
kwa wivutako umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yemereye abakukuru ke ko bazohora baronswa gahembo kangara n'umushahara bahora bakorera bakiri mu kazi.
Urakoze Pacifique Nkeshimana tukiri nyene ngaho muri commune Matana abanyagihugu bo muri iyo commune baridoga cyane kubera ikena ry'ibinyobwa bya Brarudi rimaze iminsi yibonekeza muri iyo commune. Bavuga ko ibyo binyobwa babikena mu gihe baba babikeneye cyane mu birori bitandukanye, basaba musitanteri mushasha wa komine gukora ibishoboka byose kugira ngo icyo kibazo gitoregwe vuba umuti. Ni nkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko bishikirizwa na bamwe muri abo banyagihugu ngo nibumve ko ibi binyobwa bibura mu gihe amasoko arema iminsi itatu mu ndwi, babandanya bavuga ko bigeze aho no mu minsi mikuru ibi binyobwa bitakiboneka na cyane cyane Primusi.
Ku munsi wa gatatu ni ku munsi w'isoko, ku munsi wa gatanu ni ku munsi w'isoko, ku munsi wa mungu ni ku munsi w'isoko. Ati aho hose ikinyobwa cya Primusi ni kuko kitigeze kiboneka nk'uko byahora kera. Yolari burasa rikora bike cyane ku buryo aha muri komine ya Kimatana abadana icyo kinyobwa watachabu shirigwa vose mwa kimwe wisanzoi watawi tanga ye kumusu waga tanda tu hawa mamari yaje nga haa kusante ni matani wata alikuwa kujiwa mito kinewa cha primusi kujiwa ukiwikure ishuru lanza mupu kiosi
bazwa mustadiri wabu mshasha kwe kuri bisho uka iwinyo kwa bizabra rudibi kaboneka
kutawa mustadiri wajo ikinewa cha primusi kukiosa kujiwa lulami kidusage kumazone agizi kumine ywa kimatani yabu udana zikazini shanghe zivili narangure isanzuye hazi z'imodoka zica imbere yacu zirenga zibifise natwe dide zidufurese ngahe Matana.
Abanyagihugu nyene babandanya basaba ko iki kinyobwa cya Primusi cyobashikira bose kandi ku biciro bisanzwe bizwi.
Urakoze Julienne Muzinga. Ni no kuri iyo nkuru ishe dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese watuteze yombi, tugashimira n'abagenzanje umwe wese ubiciwe bafashe kwaturukaniriza mugire aho mwamwubahwe mwanye n'umubyanyu mwakahwaha.